radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Guverinoma y'u Rwanda yasabye Inteko Ishinga Amategeko kwemera inyongera ingana na miliyoni 106 ku ngengo y'imari y'uyu mwaka.
Iyi nyongera ikaba izafasha muri gahunda zitandukanye zirimo gahunda yo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kongera imishahara y'abarimu, gushyira mu myanya abarimu bashya, amafaranga yunganira uburyo bwa transport y'abakozi mu mwanya wo gukoresha imodoka za leta.
Buziye Ndagije Imana, minisitiri w'imari n'igenamigambi. Abarundi 29 bafatiwe muri Zambia bari mu nzira berekeza muri Zimbabwe na Afurika y'Epfo. Muri Turikiya abagera ku 16 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma ya za nyamutegeka zabaye kuwa mbere mu majyepfo ya Turukiya no mu majyaruguru ya Siriya. Duhere ku makuru avuga rya mpindo ku isi mwateguriwe kandi byizweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza. Venise, mu karere ka Afurika y'ubuseruko leta ya Uganda yatangaje kwizokugara mu mpera z'uyu mwaka ibiro by'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu rwandiko yandikiye ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu i Kampala, ubushyiranganji bw'imigenderanire bwa Uganda n'amakungu buvuga ko inzego z'uburenganzira bwite za Uganda zimaze kugira ingufu zihagije gutyo ko zishoboye kwigenzurira ubwazo ibibazo birabana n'uburenganzira bwa muntu, kubukingira no kubuteza imbere. Uganda ivuga ko kubw'iyo mpamvu itazosubira gusinya amasezerano n'ibiro by'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu azorangirana n'uyu mwaka. Mu karere k'ihembe rya Afurika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ririko rirasaba imiliyaridi 2.6 z'amadolari uyu mwaka, amafaranga yo gufasha abanyesomaliya bangana imiliyoni 7.6. ONU ivuga ko babangamiwe n'inzara hamwe n'amapfa byatewe n'intambara, iduga ry'ibiciro n'ibifungurwa hamwe n'uruzuba. Adamu Abdel Mula ahagarariye igisata cya ONU kijejwe imfashanyo yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwa gatandatu hashobora kuzoba amapfa muri Somalia mu gihe imvura itogwa. Somalia hamwe n'ibindi bihugu byo mu ihembe rya Afurika bihanzwe n'uruzuba inyuma y'imyaka 5 yikurikiranije atamvura ihaguye. Abdel Mula yavuze ko abantu hafi miliyoni 6.4 basinzikajwe n'inzara, kandi ivyo bitigira bishobora kuzokwiyongera gushika ku miliyoni 8.3 hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu murengero bwa karere ka Afurika, ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'Abafaransa, abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres, ryarahagaritse ibikorwa byaryo mu turere two mu buraruko bushyira uburengero bwa Burkina Faso. Muri utwo turere abitwaje ibigwanisho barishe abakozi baryo 2 ejo ku munsi wa 3. MSF yavuze ko abitwaje inkoho barashe imodokari yayo yarimwo abakozi 4 hagati y'ibisagara bya Dedugu na Tugane. MSF ivuga ko ikiri kiratohoza ku cyatumye haba icyo gitero. MSF iha ubuvuzi 1,000 by'abasivile batishijwe ingo zabo mu gisagara cya Boucle du Mouhoum muri Burkina Faso. Mu kwezi kw'icyenda yari yaragabishije ko ibitigiri byinshi by'abantu bariko barahunga ibitero muri ako karere. Nayo hanze y'umugabane wa Afurika, mu makungu, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarafashe urugendo rumushikana i Londres ejo ku munsi wa 3, rwari rutumbereye gushimira icyo gihugu ku mfashanyo za gisirikare bamuhaye kugira agwanye Uburusiya. Perezida Zelensky yabwiye inama nshingamateka y'Ubwongereza kwica giye gukiriko kirajana na Ukraine mu rugamba kandi atankeka bazotsinda. Zelensky yarabonanye kandi n'umwami w'Ubwongereza Charles ku kirimba ciwe i Buckingham Palace mu rugendo rwe rwa 2 mu mahanga kuva Uburusiya bumuteye ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri. Urugendo rwa mbere yarugize i Washington mu kwezi kw'12 kubonana na Perezida Joe Biden no gushikiriza ijambo muri Kongere ya Amerika.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Guverinoma y'u Rwanda yasabye inteko ishinga amategeko kwemera inyongera ingana na miliyari 1.6 z'amafaranga ku ngengo y'imari y'uyu mwaka. Leta ivuga ko iyi nyongera izayifashisha mu kugaburira abanyeshuri ku bigo by'amashuri, kubona imishahara y'abarimu ndetse no kongera amafaranga afasha abayobozi bakuru mu ngendo zijya n'iziva ku kazi. Kigali, Asumutakabuyi.
Minisitiri w'imari n'igenamigambi yasabye abagize inteko ishinga amategeko kongera ingengo y'imari ikava ku mafaranga miliyari 4,658 ikagera kuri miliyari hafi 4,760. Iyo nyongera ingana n'amafaranga miliyari 1.6. Minisitiri Uziye Ndagijimana atangaza ko ayo mafaranga azaturuka ku misoro iva imbere mu gihugu yiyongereye ndetse n'inguzanyo z'imbere mu gihugu. Yasobanuye abagize inteko ishinga amategeko ko biteze ko impano z'amahanga zizagabanuka zigere kuri miliyari 128.2 mafaranga y'u Rwanda zivuye kuri miliyari 996. Minisitiri Ndagijimana avuga ko iri gabanuka ryatewe ahanini ku mpinduka zabaye ku ngengabihe y'amafaranga aturuka mu baterankunga. Minisitiri w'imari n'igenamigambi yabwiye inteko ishinga amategeko bimwe mu bikorwa leta yifuza kongeramo ingengo y'imari.
Inyongera ikaba izafasha muri gahunda zitandukanye zirimo gahunda yo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kongera imishahara y'abarimu, gushyira mu myanya abarimu bashya, amafaranga yunganira uburyo bwa transport y'abakozi mu mwanya wo gukoresha imodoka za leta, lamsam, inyongera y'amafaranga yahawe Minisiteri ya Siporo mu gutegura amarushanwa mpuzamahanga, ifumbire y'inyongera igenewe kuzamura umusaruro wa kawa ndetse no kuziba ibindi byuho byagaragaye mu nzego za leta zitandukanye. Amafaranga agenewe imishinga azagabanuka miliyari 63.5 ashyirwe mu zindi gahunda zihutirwa mu ngengo y'imari isanzwe.
Ingengo y'imari y'iterambere yatowe ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 ingana miliyari 1,840,000,000 ikaba izagabanuka ho miliyari 63.5 ikagera kuri miliyari 1,780,000,000 mu ngengo y'imari ivuguruye. Abadepite basabye ibisobanuro leta ku mpamvu ititaye ku mishinga y'iterambere ahubwo amafaranga ashorwamo akaba yaragabanutse. Uyu ni Depite Bizimana Minani Deogratias.
Twigeze kugira umushinga wa gari ya moshi unyura muri koridoro noro cyangwa yo hagati, ariko nabonye muzitabwa umwaka utaha mu by'ukuri munyungu y'imari utaha nta iriho, kandi tuzi akamaro k'ubwikorezi. Iyo ubwikorezi bukozwe neza ibiciro biragabanuka ku buryo intambara by'icyo dufite wenda gabanuka. Nashaka kubaza rero impamvu mu by'ukuri uyu mushinga umeze nk'uhagaze. Hari umushinga twigeze kugira mu gihugu cyacu kwa Karusizi ya gatatu w'amashanyarazi nabo barahagaze, ariko nabonye muri revision budgetaire nta birimo.
Mu gusubiza uyu mudepite, Minisitiri w'imari n'igenamigambi yavuze ko hari imishinga igorana mu ishyirwa mu bikorwa ryayo kuko ibihugu bihuriyemo bigaragaza ubushake buke.
Gari ya moshi kugira ngo itugire akamaro nuko yaba ihuzwa na gari ya moshi y'ibihugu duturanye. Kugira ngo uwo mushinga ushoboke tugomba kuwukorera rimwe tunabumvikanyeho, ari nabyo byakomeje kuba inzitizi kuva kera. Ariko nk'u Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja, uyu ni umushinga ufite agaciro kanini kuri twe, ariko kugira ngo tuwukore tuwukora kubera ko n'ibindi bihugu duturanye nabyo byemeye kuwukora. Mu rwego rw'ingufu yabajije umushinga wa Rusizi ya gatatu, ni umushinga umaze igihe kinini, nawo ni umushinga duhuriyeho n'ibihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Congo. Wagiye udindira naho hashingiye n'uko ari umushinga nyine tudafite ububasha twenyine. ntacyo twakora muri bigengo y'imari ivuguruye.
Bamwe bagize imiryango itari ya leta bagaragaza ko hari imishinga yakagombye kwitabwaho ariko leta idashyiramo ingufu. Uyu ni Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, CRADO.
Hari ibintu byinshi twagiye tugaragaza bigomba kwitabwaho, kandi noneho ushingiye kuri ya gahunda yo kwihutisha iterambere ya twita NST1 izarangiza igihe cyayo umwaka utaha 2024. Kandi bavuga yuko ibirebana n'amazi, ibirebana n'umuriro, ibyo ngibyo bigomba kuba byagezweho 100%. Biriya n'ubuzima naho harimo ibibazo mu by'ukuri bwite nk'abakozi bakeya bagaragara mu nzego z'ubuzima. Uyu munsi rero ugiye kureba ingengo y'imari bayongereye ko ibyo bintu ntabwo byitaweho, babishyize mu bindi.
Safari yagarutse ku mafaranga yongerewe abayobozi bakuru wasanga bitari bikwiye.
Amusamu zihabwa abayobozi ni nyinshi cyane. Inzira mutamu uko ugerageje no kugereranya na bari abakozi tudafite muri serivisi y'ubuzima, imihemberwe yabo ntabwo aribo bakagombye kwitabwaho kuko n'imishahara yabo idejeje hejuru, ariko ugasanga maramutamu byo birajya ku bantu bake.
Minisiteri y'imari avuga ko muri iki gihe havugwa ibibazo by'ihungabana mu bucuruzi ku isi, izamuka ry'ibiciro ku masoko no gutakara kw'agaciro k'amafaranga mu bihugu bitandukanye. Minisitiri Ndagijimana yavuze ko mu bihembwe bitatu by'umwaka wa 2022 ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku kigero cy'8.5%, hakaba hari ibimenyetso bishimangira ko buzazamuka ku kigero kirenze icyateganywaga. Minisitiri Ndagijimana yavuze ko iki cyizere gishingira ku biciro ku masoko byatangiye kugabanuka uhereye mu mwaka ushize wa 2022. Yasobanuye ko ibiciro bimwe na bimwe nk'umuceri, amavuta yo guteka byatangiye kugabanuka. Minisitiri Ndagijimana akavuga ko hari icyizere ko igihembwe cy'ihinga A kizafasha mu kugabanya ibiciro ku masoko by'ibiribwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi 29 bafatiwe muri Zambia, igipolisi cy'icyo gihugu cyatangaje kubinjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Inkuru irambuye Pierre Claver Hanyunguru.
Igipolisi cya Zambia cyabwiye ibinyamakuru bikorera muri icyo gihugu ko umukwabo wo kurondera abatagira ibyangombwa wakozwe n'igipolisi gifadikanije n'abacungera imbibe ariwo watumye abarundi 29 batabwa muri yompi. Igipolisi kivuga ko binjiye muri icyo gihugu mu kwezi guheze kwa mbere maze binegeza mu bice bitandukanye by'igihugu harimo no mu rwa mukuru Lusaka. Josephine Malambo n'umuvugizi w'igipolisi kijejwe imbibe muri Zambia.
Police alerted officers from the Department of Immigration.
Ati igipolisi cyahawe inkuru n'abajejwe imbibe ko hari abantu binjiye baciye mu byahumye inzego zibijejwe abandi bidakurikije amategeko. Haciye hakorwa iperereza maze abantu 29 byikekwa ko ari Abarundi barafashwe. Bagizwe na 12 bafise impapuro z'inzira z'u Burundi, 13 bakoresheje iza Tanzania, ariko twamenye ko ari Abarundi hamwe n'abandi 4 batagira icyangombwa na kimwe. Bagizwe n'abagabo n'abagore, imyaka yabo iri hagati ya 10 na 40. Bavuga ko bariko bararengana baja mu bindi bihugu nka Zimbabwe na Afrika y'Epfo. Ubu barafunzwe ku mboza yandi matohoza. Muri uko kwezi nyene kwa mbere guheze, igipolisi cy'Uganda cyari cyavuze ko cahagaritse Abarundi barenga 20 bari bahaciye bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ishyirahamwe ONR State Weto Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rivuga ko abantu barenga 50 bafatiwe mu bihugu bitari kure y'u Burundi ari benshi. Mu matohoza yaryo rirerekana imvo nkuru ziriko ziratuma Abarundi baguma bahurumbira ibindi bihugu kuronderayo ubuzima bwiza. Prime Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ubwa mbere hariho ubukene, ubwa kabiri hakaca haba benshi bipfuza ubuzima bwabo ntibaburonke, kubera dusanga by'ukuri ubuzima bwa muri kigo cyacu atari bwinshi cyane kandi ababwifuza ari benshi cyane. Imvugira gatatu ni uko dusanga muri iyi minsi by'ukuri Abarundi cyangwa Abarundikazi bipfuza iziya nkaratasi z'inzira bita pasiporo muri iyi minsi biriko biragorana kuzironka kubera imvo zica nk'iziriya. Ishyirahamwe ryacu kibaza ko biriko biratuma nyine ubwimukira bwo mu kigero bubandanya buba mu gihugu cyacu Burundi, ni uko amasezerano amaze gusinywa hagati y'u Burundi na igihugu cya Arabia Saudite tubona umengo ishyirwa mu ngiro ryayo ririko rirateba gato, kubera tubona ko ata Abarundi na bamwe kuva amasezerano asinywe twumva bagiye gukora mu ico gihugu, kubera benshi bariko barahendwa n'ababahendesha canke turiya dufaranga babatwara mu ivyo bihugu baba benshi abemerera ijuru ryo kwisi mwatari hari
mu minsi heze ishyamwe mpoza makungu y'abanyakanada Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini yari yabwiye ijwi rya Amerika ko mu bakora ubwo rudandazwa kenshi hajamwo n'inzego za leta. Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoroza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa, harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashetse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Ibi biremezwa n'igipolisi cy'u Burundi kivuga ko catanguye amatoza kandi ko uzofatwa azobihanirwa bikomeye. Ndetse mu mezi abiri aheze igipolisi carafashe bamwe mu bagirizwa ico caha ku giti cabo. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yemeje ko bahagurukiye ico gikorwa.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barunkira muri ibyo bihugu, barafite nibigo ngo abaheramwe inyigisho bwo harabandi bababwira ko bajana mu bihugu bya Buraya cyangwa bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi. Naganda bamenyeshwe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira harabagurisha amatongo, harabagurisha ibitungwa, hari n'abagenda guronda amafaranga mu mabanki batazi ingene bazori.
Nabitigirika none by'abarundi baja mu bihugu bitandukanye biciye mu kinywabi canke bagurishijwe biramenyekana. Yamara ishirahamwe ONRCT Weton Frere rivuga ko batari munsi y'ibihumbi 2000 ku mwaka. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Gutwita cyangwa kubyara imburagihe bishobora kugira izihe ngaruka cyangwa guteza ibihe bibazo umwana w'umukobwa by'umwihariko ku buzima bwe. Abifuza gusobanuza no gusobanukirwa ikaze mu kiganiro muri isanga saa 10 kugeza saa 11 muraganira na Dr. Odette Nyiramirimo. Ikiganiro cyoborwa na Eugenie Mukankunshi.
Nawe turagutumiye.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu ijambo rye ryerekana aho igihugu gihagaze, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagaragaje imvugo itanga icyizere n'ukwiyemeza, ashima ibyo yagezeho mu bijyanye n'amategeko n'imirongo ya politiki byashyizweho. President wa Amerika kandi yongeye gushimangira aho ahagaze ku guhangana n'ubushinwa ndetse no gushyigikira igihugu cya Ukraine. Temistocle Mutijima.
Perezida Biden yatangaje ko nubwo demokarasi ya Amerika yakomerekejwe ariko ikemye kandi idahungabanywa. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati,
because the soul of this nation is strong,
kubera ko umutima w'iki gihugu ukomeye, kubera ko izingiro ryacyo rikomeye, kubera ko abaturage b'iki gihugu bakomeye, igihugu kirakomeye. Mu ngoro y'inteko nshingamategeko imbere y'abagize imitwe yombi, Perezida Biden yagize ati, sindi mushya hano hantu, mpagaze hano uyu mugoroba kandi nakoze nk'uko buri umwe muri mwe yakoze. Ntabwo nigeze ngira ibyiringiro by'ahazaza ha Amerika nk'ibyo mfite ubu. Tugomba kwibuka abo turi bo, turi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nta kintu habe na kimwe kirenze ubushobozi bwacu mu gihe twunze ubumwe. Aya magambo Bwana Biden yayavugiye mu nteko nshingamategeko, umuyobozi wayo ariwe umurepublikani Kevin McCarthy ukuriye umutwe w'abadepite yarahiriye gukoresha ubwiganze buti ishyaka rye rifite mu gutambamira nyinshi muri gahunda Biden ashyize imbere. Hafi igihe cyose ijambo ryamaze, Bwana McCarthy yari yicaye inyuma ye mu ngoro y'inteko asa nk'utaryitayeho, azunguza umutwe ubwo Perezida Biden yanengaga politiki z'ubukungu z'abarepublikani. Umukuru wa Amerika kandi yakoresheje uyu mwanya mu gusaba abarepublikani bazamuraga amajwi nk'abatabyemera igihe yanengaga gahunda yaharanirwaga na bamwe muri bo yo kugabanya ikiguzi cya gahunda zimwe yavuze ko izakora kuri porogaramu z'ingenzi zirimo iy'ubwiteganyirize n'iy'ubwishingizi mu buvuzi. Ati,
fighting for the sake of fighting.
Kurwana hagamijwe gusa kurwana, guhangana gusa byo guhangana, gukimbirana gusa byo gukimbirana ntaho byatugeza. Iki nicyo cyamye ari cyerekezo cyanjye ku gihugu cyacu kandi nzi ko ari cyabenshi muri mwe kugarura umutima w'iki gihugu kongera kubaka urufatiro rwa Amerika. Perezida Biden yavuze umwanya munini kandi mu buryo burambuye ku bibazo benshi mu Banyamerika bavuga ko ari ingenzi kuri bo, aho yagize ati turimo kubaka ubukungu aho nta n'umwe usigara inyuma. Imirimo irimo kugaruka, ishema riragaruka. Kandi yavuze ko inteko nshinga amategeko ikwiye kuzamura igipimo cy'umwenda ari rwo rugero ntarengwa rw'inguzanyo Minisiteri y'Imari ya Amerika yemerewe gufata ngo ibashe kwishyura fagitire zayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku rugero ntarengwa rwayo rwa tiriyari 31 n'ibice bine z'amadolari mu kwezi kwa mbere. Inteko nshinga amategeko ubifite igihe kingana no kugera hagati muri uyu mwaka ngo yanzure kukuzamura uru rugero mbere y'uko Leta ya Amerika inanirwa kwishyura. Nyamara Bwana McCarthy, umukuru w'inteko, umutwe w'abadepite, yavuze ko abarepublikani bazakomeza gutambamira ibyo babona nko gusesagura. Perezida Biden yanagaragaje aho ahagaze kuri politiki ijyanye no gutunga intwaro, asaba ko hakongerwa ingamba zibuza gutunga intwaro. Yasabye kandi inteko nshinga amategeko kwemeza gahunda y'amavugurura mu bijyanye n'abimukira cyangwa ibyo byananirana, nibura ikemeza gahunda yo kongera ibikoresho n'amikoro byo gucunga imipaka. Nyamara kuri imwe mu ngingo zikurura impaka kandi zitavugwaho rumwe, umukuru w'igihugu yavuze mu magambo make ati ntimukore ikosa, inteko iramutse yemeje gahunda ibuza gukuramo inda ku rwego rw'igihugu nzayitambamira. Nkuko bimaze kuba umuco muri uyu mugoroba w'ibirori, perezida hicyubahira abashyitsi badasanzwe bafite icyo basobanuye kuri bimwe mu bibazo. Ku mwaka wa kabiri wikurikiranya, perezida Biden yahaye ikaze ambasaderi wa Ukraine muri Amerika, yongera gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyigikira Ukraine mu guhangana n'Uburusiya mu ntambara bwayishojeho igihe cyose izamara. Ariko kandi umushyitsi wakomewe cyane amashyi n'abari mu ngoro y'inteko bose bahagurutse ntiyari anahari. Mu guteza imbere programu ye ya Cancer Moonshot igamije kugabanya impfu ziterwa na kanseri ho nibura 50% mu myaka 25 iri imbere, perezida Biden yavuze ko yatumiye Ava, umwana w'imyaka 3 warwaye ubwoko bwa kanseri y'impyiko budakunze kubaho, kugira ngo akurikirire ijambo ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ababyeyi ba Ava bari bitabiriye ijambo ry'umukuru w'igihugu, bavuze ko arimo guhangana n'ubu burwayi kandi ari mu nzira zo kubukira burundu. Perezida Biden ati kandi baradukurikiye aho ari muri White House iri joro niba atamaze gusinzira. Mu ijambo ry'uruhande rw'abarepublikani rihakana ibyo perezida yavuze, guverineri wa leta ya Arkansas Madamu Sarah Huckabee Sanders yanenze politiki ya perezida Biden ku bijyanye n'abimukira n'ubukungu. Yamaganya amavugurura yasabye ku bijyanye n'intwaro n'igipolisi, yita politiki ye y'ububanyi n'amahanga ko idafite ingufu, ndetse yibaza niba we afite ingufu zo kuyobora. Yagize ati
being a mom to three young umubyeyi w'abana batatu batoya kandi gishobora kutizera buri nkuru numvise, rero mbabarire kuba nizera byinshi ku byo numvise uyu mugoroba perezida Biden avuga. Kuva ku itakara ry'agaciro k'ifaranga ritagira igaruriro n'ibyaha by'urugomo kugera ku kibazo giteje akaga k'imipaka ndetse n'ibikangisho by'Ubushinwa, Biden n'abademokrate barabatengushye.
Mbere y'ijambo ry'umukuru w'igihugu, abasesenguzi bari bavuze ko Biden akeneye gukoresha uyu mwanya mu kwemeza rubanda imbaraga ze, ikintu abamunenga bakunze gushidikanyaho mu gihe asa n'uwiteguye kongera kuziyamamaza mu 2024. Abamunenga bibaza niba ku myaka 80 adashaje cyane ku buryo yabasha gutegeka indi manda. Jeremy Suri, umwarimu w'amateka kuri kaminuza ya Texas, agasangira ari ryo jambo rihebuje yandi rya Biden nka perezida. Ati yumvikanishije neza gahunda ye mu buryo bwumvikana kandi bwihariye. Yashimangiye ukwita ku bakuze, gufasha abanyantege nkeya, imisoro iboneye no gushyigikira demokarasi. Yatumye abamunenga bagaragara nk'abadafite ishingiro. Bwana Jonathan Makarum, umuhanga mu bya politiki, we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko perezida Biden yakoresheje iri jambo mu gutegura gahunda y'ishyaka rye ya 2024.
Urakoze Temistocle Mutijima. Abagera ku 16,000 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma ya nyamutegita zabaye kuwa mbere mu majyepfo ya Turukiya no majyaruguru ya Siriya, kubera ibura ry'amazi, umuriro ndetse n'amazi yo gucumbikira abarokotse. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko nabo bari barusimbutse bashobora kubura ubuzima imirimo yo gushaka baguweho namazu baba bagihumeka irakomeje turicyatangaje kugiye gufungura izindi nzira ebyiri zinjira muri Syria kugira ngo abagize akaga bashobore gutabarwa mugenzi wacu Diane Nahazwe yavuganye na ambassadeur Gerard Bikebaku uhagarariye Burundi muri Turkiya ari mu mujyi wa Ankara.
Kumukwa mukuru Ankara ni impore ariko nibivuga yuko tariki zitandatu tutumvise imitingito twarayumvise ariko ntiyabaye ico kimwe n'ahandi nta bintu yononye ngaha mu gisagara ca Ankara.
Mu bindi bisagara aho vyifashe gute amakuru y'abarundi baba ngaho muri Turkiya ariyo benshi bahari bameze gute hari udukuru twabo mufise dutandukanye?
Ego amakuru turayafise kuko twaragerageze kuva umunsi bibaye kubaza na cyane cyane gukurikirana abarundi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye cyane cyane bisagara byashoboye kugira ingorane. Rero twasanze ahanini Imana yarakinze abarundi bari muri izo bisagara barashoboye kurokoka. Hariho bamwe mbere ubu bashoboye gusaba ko mu kurindira ko ibintu byosubira mu buryo ko boba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi. Nicyo gituma hariho nk'uwavuye Gaziantep, kuko Gaziantep ni igisagara cyagizemo ingorane nyinshi. Ubwo rero tukaba dushobora kumwakira ngaha i Ankara hanyuma tukazumufasha uko dushoboye nyine nawe akazashobora kuba nk'uko tubaye mu kurindira yuko ibintu bijya mu buryo yongere asubire iyo yavuye. Urumva rero hari tuguma turondera hariho nk'ahitwa Malatya naho nyine dusanzwe tuzi yuko hari abakinnyi b'umupira b'iwacu ariko amakuru adushikira ubu twumva yuko atangorane niniya baragira nabo nyine turabarundira kugira ngo dushobore kuraba yuko bashobore kuca ahantu hatekanye.
Uyo yavuye Gaziantep nimba tuvuga umwe hari uwo wabyaze n'ijwi Amerika avuga ko yari kwiga iby'ubuforoma agasigura ko baba iyo barababwira ko bishobora no gufata amezi atatu ariko bashobora kubikora kugira ngo baje gufasha mu kuvura basahiritse ari nk'amwe byomara umwanya munini kugira ngo inyubako zabo bongere bazisanure. Mutegekanye iki bazoguma mu buserukizi bw'u Burundi bazoba baraja kurindira mu Burundi cyane?
Bo muri ico gihe urabona si bose abarundi bonyene bafise ico kibazo. Urumva hariho n'abandi banyamahanga ikanaba n'inshuti zacu z'abanyeturikiya bo ngaha bahora biga muri ayo mashuri niko twamenye yuko bababwiye ko bobanza gukinjura kubera amashuri yabo yari amaze gusa nk'ayatera ikibazo bakabona rero ko kubakingira bohapfa. Nibyo amara igihe kirekire twibaza yuko batazokwemera ko abana batabandaje amashuri bazoshobora kuraba ahandi babashira cyane na twebwe tuzobaze ko hari hayandi mashuri bobimuriramo mu kurindira cyane naho ibyo bitabaye nibaza ko bazorondera ubundi buryo bwo kubafasha nk'uko bariko barafasha abandi banyatirikiya bose kandi abanyamahanga baba muri iki gihugu. Akajambo twababwira nuko bashobora gukurikirana amakuru y'ibintu biriko birarengana hano kugira ngo babandanye baduha amakuru kandi bongere bafashanye hagati y'abarundi hanyuma bongere bafashanye n'inshuti zacu z'abanyatirikiya uno munsi bari mu bibazo.
Ambassadeur Gerard Bikebaku muserukira Burundi yankara ku mugwa mukuru wa Turki twashimye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire uko zifashe mwongera muhumiriza nabo barundi bari ngaha.
Murakoze cyane, murakoze namwe kuba nashoboye kutuvugisha.
Aha ni dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ukandagira agahungu ntahonyora, mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.